Matayo ikigabane cya 25.
Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, bandi batanu bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguwe umukwe, nimusohoke mumusanganire. Uno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe umwangurugarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri sindabazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Bizoba nk'ivyo umuntu agira agende mu mahanga ahamagara abantu biwe abasigarana ivyo atunze, umwe amuhita arantu zitanu, uwundi zibiri, uwundi imwe, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya wahawe itaranto zitanu aragenda arazicuruza, yungukamwe izindi taranto zitanu. N'uwazibira bigenza atyo, yungukamwe izindi zibiri. Ariko uwahawe imwe arigira, yemba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka asuzuma ibyo yabasigaranye. Wari yahawe itaranto zitanu araza azana itaranto zindi zitanu ati, mugenzi, wari wasigaranye itaranto zitanu, ehe nungutsemo izindi taranto zitanu. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Hazu wari yahawe itaranto zibiri ati, mugenzi, wari wasigaranye itaranto zibiri, ehe nungutsemo izindi taranto zibiri. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi hazu wahawe itaranto imwe ati, mugenzi, nari inkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda ndahisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi byawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubiwe, wakinebwewe, wari uzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka yanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyihe ufise itaranto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. N'uwo muntu wanje w'imbura kimazi ni mu mute hanze mu mwitsa, niho hazoba amarira no kujyanya isya z'amenyo. Ariko umwana w'umuntu hazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, ni hazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungera arobanura intama mu mpene. Intama zoziherereza iburyo bwiwe, impene na zibubamfu. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, murage ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa iconywa, nari ngenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, canke ufise inyota tuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ngenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari urwaye canke uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati, Nababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bavukanye banje bari hanyuma y'abandi ni jewe mwabigiriye. Maze azobwira n'abari bubamfati. Nimumve iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugararije n'abamarayika biwe. Nari inshonje ntimwangaburira, nari mfise inyota ntimwampa iconywa, nari ngenzi ntimwampa indaro, nagenda gusa ntimwanyambika, nari ndwaye nari mwibohero ntimwaza kundanga. Maze nabo bazomwishura bati, mwami twakubonye ryari ushonje, ufise inyota, uri ngenzi, ugenda gusa, ugwaye canke uri mwibohero, ntitwagira ico tugukorera. Maze azobishura ati, ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi nanje ntimwabingiriye. Abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira.